Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika giye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2012 ku metero 19 na ku metero 202 mu Rwanda mu 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru Westatu Kaburungu radio yacu vewa Kaburungu com. Mwiwe neza nchuti mweste na mwe wakunzi vila jibu Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederick Unikije. Ikaze mweste mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsabwa kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro musanga cyo munsi twatumiye Abarundi n'Abarundi kazi b'Abanyamerika bahisemo kurangura umwuga w'abarimyi abo bita fermier mu Gifaransa cyangwa farmers mu Cyongereza mu gisagara cya Dayton muri leta ya Ohio aho ni muri leta zunze ubumwe za Amerika. Bamwe muri abo bafasoni hamwe n'abo bashingantahe baje muri leta zunze ubumwe za Amerika bari basanzwe ari abarimyi mu Burundi. Aho bashikiye muri leta zunze ubumwe za Amerika baciye bahitamo kubandanya uyu mwuga. Igihugu cy'u Burundi ni igihugu kimwe abanyagihugu barimyi barenga ibice 80%, ni nacyo gituma twatumiye abo barimyi baronse ubuhinga bwo kurima kijambere kugira ngo basangire ubwo buhinga n'abandi bose basanzwe bakora uyu mwuga. Mu batumire bacu rero harimo umufasoni Ernestine Minani asanzwe arongoye ishyirahamwe ry'Abarundi baba muri leta ya Ohio akaba kandi ari n'umurimyi kijambere. Muri aho madame Ernestine Minani.
Neza ya turakomeye kandi baramukije kugira amahoro y'Imana. Ku mazina nitwa Minani, nkaba ndi umurundikazi w'umunyamerika kandi aserukiye komuniti y'Abarundi ngaha i Dayton muri leta ya Ohio muri leta zunze ubumwe za Amerika. Urakoze cyane ku mijambo.
Ikaze mu kiganiro.
Turi
kumwe kandi na Evariste Ndayisaba na wenyine ari mu gisagara cya Dayton na muri leta Ohio. Muri aho namwe Evariste Ndayisaba?
Turaho, urakoze neza ku mwanya. Singa mu gisagara cya Dayton mu izina ni Ndayisaba Evariste.
Ikaze mu kiganiro. Turi kumwe kandi na Daniano ni je bariko na wenyine ari mu gisagara cya Dayton muri leta ya Ohio aho ni muri leta zunze ubumwe za Amerika. Muraho mushenahe Damiano ni je bariko.
Muraho neza cyane.
Ikaze mu kiganiro.
Murakoze cyane, nange niteguriye kuganira.
Turi kumwe kandi na Anise Nyongabo na wenyine aba mu gisagara cya Dayton. Muraho Anise.
Yego ndabaramukije cyane, murakoze kuba mwantumiye muri kino kiganiro cyiza. Nitwa Anise Nyongabo, nkaba ndi hano mu gisagara cya Dayton. Murakoze.
Ikaze mu kiganiro. Reka rero dutangure kuri wewe madame Minani Ernestine, mutubwire ukuntu mwatanguye uyu mwuga.
Murakoze ku mijambo. Mu bisanzwe umwuga w'uburimyi navuye mu Burundi ntawukora, ariko ngaha nshyize ngaha natanguye narima, ndabikunda cyane. Ya ni umwuga mwiza nkunda kandi mbona yuko ni ukwigisha abandi bantu kandi turabigisha. Kubera yuko kurima twigisha abandi bantu kurima tugafasha abandi tugafasha n'imiryango yacu turimye imboga turimye tukazijya mu muryango tugafasha n'ababanyi n'abandi bantu bose. Hanyuma ikindi nacyo navuga, nimba ntazi gutera imboga izi n'izi ndabyigira ku bandi bantu ibyo biga ingene barima. Hanyuma ikindi nacyo navuga, nta kuvanga vanga imbuto anga muri Amerika iyo turima ntitukanga vanga imbuto turima ubwoko bumwe ubwoko ubundi ntituvanga vanga imbuto nkuko bimeze ngaho mu Burundi hanyuma ikindi nacyo bakongera ko nuko dukoresha intabire ikirundi ntidukoresha intabire y'ikizungu kubera ko tuba twumva tugomba yuko dukwiye kurya imboga nziza kubera abantu ngaha ubuzima buragorana indwara kubera kurya ibyo kurya birimo intabire y'ikizungu
icyo gikorwa ndumva ko mwagitanguye kandi muri ko muragishikana kuri mbega kuronka itongo muri Amerika hari abantu benshi bibaza ati muri Amerika kurima ni ibintu bitoroshe ikibazo cy'amatongo itongo murimamo mwabironse gute
icyo kibazo ni ciza cyane makoze cyane kuronka amatongo yo kurimamo ngaha ngaide toni ibyoroshe n'ibyo birumvikana ariko nka twebwe aho turima hariho ishyirahamwe ryitwa St. Mexis baradufasha bakaduhereza intabire hanyuma bakaduhereza n'imbuto tugatera z'ikizungu hanyuma tugatera tukaronka twararondeye n'imbuto z'ikirundi nk'imboga intore tugatera hanyuma hariho n'indi mirima minini minini iri hirya yo mu gisagara naho tukarima niko turonka
Ego meyereka ni cyo kibazo cy'ukuntu mwatanguye umwuga tukibaza ari mushyira nta Evariste ndayisaba nawe nyine ni nka mwebwe mushyira nawe ndayisaba mutubwire ukuntu icyo cyiyumviro cyabajemwo ubwa mbere na mbere mwashyiye muri icyo gisagara nyine
urakoze neza ku mijambo twe twashyikiye mu gisagara cya Dayton kuko aho twaje tuva nibo baturangira igisagara dushyikiramo tumaze gushyika ngaha 2011 niho twaciye gufatanya n'abo twari ko n'abo twasanzeho bari basanze barima duca turabandanya turima turagura kugira ngo umurimo ubonekane neza tubandanje rero twarateye ibintu by'imboga tugatera ibintu by'ibigori tomate gutyo birarera birashika aho leta babijejwe barazana TV kunsa kudufata turiko turagira turiko turimbura turimbura itomate turimbura ibigori yabonekana yuko ari umurima ubereye cyane
Evariste ndayisaba mukiri mu nzira canke mu gifata umugambi wo kuza muri Leta Zunze Amerika mwari mwibaje ko uyu mwuga mushite ngaha akaba ari umurangura
oya tukiri mu nzira mu by'ukuri icyo cyumviro ndacyariyo kuko twari twumva Amerika tukumva kagimeze tukumva amakuru ku radio ndabarazi umuntu umenya yuko ikiyaga kigumye iyo twari bwa tukashika hagati rero tumaze gushika rero hagati muri Amerika no twabonye tukunde uburemyi ntawo buta uko twabiziga siko byari bimeze
mushe ntawe Damiano namwe nije bariko uyu mwuga murawumaze igihe aha muri Leta Zunze Amerika mu gisagara cya Dayton nk'uko twabivuze mwabutanguye gute
uburyo twacanguye uyu mwuga ntiwari umwuga mwigano tukihagera twahasanze abandi bantu ariko ngira mvuge intango iyo byakomoka numva umengo ndiho byokoroha tukihagera muri aba bantu batwakigira nibyo twakigwa n'ishyirahamwe rya Katolika Sosiyale hari uwundi mudamu w'umuzungu yataraca mu madosiye yacu y'uko ibyo twaje acirabona ati abantu rero barabarimye aho barabarimye rero ndabegere ndabafashe dufashanye tubyure bwa burimye aho rota twari twamaze no gutangura ubuziya mu makampani uyu mama rero arabituzanira ati ngire ndababere umurongozi w'uburimye ngaha mutangure murimye ubwo rero twumva tuzanye n'umugambi mwiza w'iwacu n'imitimiro twacanguriye ko niwe yazirondeye zari hafi yaho twaba nyine aho twagiye dushikira ubwo turacangura n'amase twakoresha amase yo gutabiza aho hantu yari asanzwe atunze ziriya ndogoba niyo myavu ya mbere twakoresheje iyiwe ubwo rero tuba turahabonye intango turahabonye imana iradufasha turatera ibirayi turatera ibigori turatera imboga z'amoko atandukanye ibigori biratwica by'ukuri ibiraya kisinosi kare nyuma ndumunyaburayi ibiraya birera cyane kubuje mbere twagize imiti hamana irishira hamwe ritwakira guko riba rikomerikana n'ibintu byo kumashura mwamwe n'abanyeshure bino mu isoroma cyabyo nabo baraje barasoroma ibikwiye barabishira mu kigega cabo bote barabigaburira abandi bantu turabona rero batumara dukunda ati aba bantu bo bahita ibiro nini bokora hariho kubyisi bigenda biragorana cyaracete ho bihinduka wa mutunga tupamo
egome mwavuze mushikana he Damiano nije bari koko no mu Burundi uyo mwuga mwakora akarusho mwasanze ngaha nakahe kuvyerekeye ubuhinga bwo kurima
mu bisanzwe twaracanze n'icyo bita kijambere ariko acari bijya ku rugero rwo hejuru twaraceri tomati ku mirongo tugaceri ibiraya ibigori tubitera muri ubwo buryo duca turamenyera ko twaceye tubona ko umuntu aceye ahantu ku mirongo niho yimbura umwimbu mwinshi gusumba hamwe dutera tunyanyagiza bica bifatangana nk'ibiharage bica bifatangana ariko dutanguye kurima nyine dushyira ku mirongo twaciye dusanga ariho tuza turambura byinshi kugeza naho tugera ku bigero nk'uko muri twebwe atanumwa kigura ibiharage byo mu isoko twiriri ibyo twirimiye bikava kwiyimbura bikazoshikira irindi yimbura niko byari bimeze
yego mushyana yandi se niyo ngabo namwe uyu mwuga muramenyereye mutubwire mu nshamake ukuntu mwawutanguye ha muri leta ya Ohio mu gisagara cya Daytona.
Okay, murakoze cyane bo umwuga wo kurima mu bisanzwe jewe kuva kera ntabwo nari umurimyi kuva kera ariko nk'uko bagiye barabivuga nanjye ntabwo nari nzi yuko hano muri Amerika umuntu yohashitse akaja mu bintu byo kurima ntibyanja mu mutwe na gatoyi na cyane cyane kubera ko jewe navuye mu gihugu nkiri umujene cyane nkiri mu mashure yisumbuye ubwo rero ngeze hano muri Amerika birumvikana byinshi ku bantu benshi rwose nkumbure bari mu karere kacu k'ibiyaga binini basanzwe babyiyumvira bakiri bato bazi yuko muri Amerika nta hantu haritse n'ibindi nanjye rero icyo nicyo niyumvira ubwo rero ngeze hano niho naciye nsanga ibintu bitandukanye rwose nuko nabyiyumvira ama nk'uko abo bashingantahe basanzwe abapapa dukuriye twabasanze hano dusanga mbese barafise imirima nubwo atari minini cyane nk'uko babyifuza n'imirima itotahaye inezereye ubwo rero nanjye nshangira nti reka nifatanye n'abandi nje ndabiraba na cyane cyane kuko nabona yuko umuntu aronka ibyimbugwa by'akanovera itomati n'ibindi nyine by'akanovera bitari nka biriya birimo les engrais chimiques bica birimo ikoze bitari organique ariko tujya gusuma cyane mu masoko nahesha nifatanya nabo numva biranezereye cyane biranezeye birahimbaye nshangira nti bwa bundi umuntu yogira umwuga cyane rwose kandi ukamushisa no kwiterambere mbese atari yiteze no kwitega
muravuze mushyantahe aniseko imirima mufite muri iki gihe atari imirima minini cyane rwose hari umugambi uko mukorana n'abategetsi yo mu gisagara murimo cyanke muri county murimo kugira ngo babahe amatongo manini cyanke muyagure
mubayije ikibazo cyiza cyane mbese jewe novuga kugira ngo ninjiyemo neza kurima mu bintu by'ikirimo nuko jewe nagiye gukora mu ishyirahamwe risanzwe lisi cyane hano mu ntute mu gisagara cya Dayton ubwo nari mu bintu bita internship cyangwa stage professionnel ubwo rero n'ishyirahamwe risanzwe rifasha kominote y'abantu bose bari muri Dayton baba abanyamahanga baba abenegihugu bose bari hano muri Dayton ubwo rero nashiye nsanga mu ishyirahamwe bafitemo na program zo gufasha abantu mu burimyi maze rero kubirabira hafi nsanga baratanga amwe indimo abantu bakaje bari yungunganya kandi ni kugwego kwa kwanuze kwa county ya hano muri Dayton batanga iyo mirima so abategetsi bo muri county bafite mu ruhara cyane na cyane cyane ko barabishinga no kugene abenegihugu baho bategerezwa kurondera ibiterwa imfungurwa mbese ziri hefi no vuga gutyo so turakorana cyane gose nabo bategetsi nubwo hakiriho nk'ico no kwita challenge zo kugira ngo umuntu aronke hanini cyane gose kugira ngo kirimo hano muri Amerika umuntu abigire umwuga
reka twari kuri mwebwe madame Ernestine Minani ikibazo nabaje abandi mutarashikaho Daytona nk'abantu ika nk'abanyamerika benshi baba mu bindi mihingo eka abantu bazi ico gisagara Daytona ucumvise yumva isiganwa ry'imodoka imbere yuko muhashika mwari mwibaje ko mushakura ahantu murima mu kijambere
yakoze cyane n'ikibazo cyiza cyane mbere yuko dushika ngaha Daytona sinari nzi yuko nashobora kurima kuko ntabyo nari nzi ariko tuhashyize ndabona abandi twahasanze hanyuma ndabona ingene barima bonga imboga bakaronka intore bakarima ibintu nyine ubona bakoresheje intabire ikirundi hanyuma ndabibonye nanjye ndumva nti ndashobora kurima nanjye nkaronka ibyimbugwa nkaronka ibintu bitari ibintu organic hanyuma niho natangura kurima kubera yuko nasanze yuko ubumenyi bwo kurima ari ikintu cyiza gishobora gufasha umuryango wanjye kigafasha n'abandi bose hanyuma ubwo bararima imboga bakarima intore tukarima ibitunguru tukarima ibintu byinshi cyane hanyuma nubwo jewe nafite uturima duto duto mfite uturima duto duto imirima minini cyane dufashwa na n'ishyirahamwe rya St. Mary ariko ababene wacu bafite imirima minini minini ndi ngaho inyuma y'igisagara hanyuma ni ukuri sinari nzi yuko ndushika ngo nkarema kuko numvise Amerika numva nta mirima yo bihari numva n'amazu amayetaje menshi cyane ntahashuye urima ariko siko byari biri ubu nanjye nsigaye nkunda kurima kandi nkaba nabyigisha n'abandi bantu kubera yuko kurima n'umwuga w'ababyeyi bacu bakora kandi no ngaha naciye ndabikunda cyane
tukiri kuri mwebwe nyine iyo umuntu atanguye umwuga nk'uyu cyane cyane mu gihugu gishasha haraba intambamyi murashaka kutubwira zimwe mu ntambamyi mwabonye imbere yo kumutangura uyu mwuga
murakoze cyane mumbajije neza hariho intambamyi nyinshi intambamyi ya mbere ni ukuronka imirima minini minini kuko nababariye jewe ndafite uturima duto duto ariko tukaba dukeneye imirima minini minini hanyuma ikiriye naco kubera Amerika ni ibihugu biteye imbere cyane tukaba twifuza yuko tworonka nka za mashini zo kuba zorima kuko zirarima ahantu hanini cyane tugaca turonka n'intuzenye n'ukuntu tworonka nk'ahantu nyine hubakiye cyane kukubera ino nubwo umuntu aba ari hanze ya Amerika aba yumva yuko nta hariho utuntu tw'udukoko duto duto dukunda kujya mu mirima tukonona ubwo tukahubakira neza tukahagira urupangu runini cyane rukomeye hanyuma tukaba tworonka n'amazi tukaronka n'umucanwa kugira tube turabona ukuntu twotera imbuto zacu muri iyo mirima hanyuma iyindi ntambamyi nayo ni foko abo bene wacu nabo bafite imirima minini minini cyane bararima bakarima ibiharage bakarima ibigori bakarima n'imboga bakarima n'ibitunguru n'ibindi bintu byinshi cyane ariko isoko rikaba rigoye turamutse turonse abo turonsa nka isoko tudashobora kugurishiriza ibyo twarimye nabyo byaba ari byiza hanyuma iyindi ntambamyi twaronse naho biragorana haho umuntu aba ari makure cyane ariko kuba wushikanye bikaba bigoye tukaba tworonka nk'imodokari nini ishitse abantu iyo barima
ndayisaba namwe mutubwire intambamyi cyangwa ingorane muba mwarahuye nazo iyi mbere yuko mutangura uwo mwuga icyiza
ego murakoze neza
undi jambo intamba ni nguko bene data bageje kuvuga namba ni nizo ubusa biri kugira ngo bashike aho bashobora ku undi minota urabona kumunyanya abantu baronga baronga imyanya inyuma y'akazi kuko bamwe batangura akazi kw'amasamunani mu gitondo bakaza kuronga umwanya wo gushika ku ndu zo ku ndimiro mu masaha kumi cyanke mu masaha kumi n'imwe ubwo nk'uko mwene data yabivuze imodoka yo kubunguruza kugira ngo bashike ku ndimiro iyo ni inama ikomeye cyane abantu batashoboye kugira ngo ugasanga umuntu umwe akitanga afite imodoka akama yaratwaye kugira ngo bashikana ku ndimiro kandi n'igihe cyo kwimbura akemera imodoka yiwe kuyitanga kandi kuri kwimbura umwimu kugira ngo bashikane mu ntu ze mu ngo zabo iyo ni inama minini yatwawe nayo mu gihe cy'indangabirubwiro
reka tubaze umushikanahe Damiano nije bariko nawe yatubwire uko yatanguye umwuga ingorane ashobora kuba yahuye nazo mu kanya gatoye Damiano
murakoze kunyumva ijambo ni ukuvuga intamba ya mbere twatanguye kuyibona tugitangura nyine kurima nk'uko Evariste abivuze benshi ntibari bwaronka imituka ugasanga rero itandukaniro ry'amashiti benshi bakoramwo ntibayahuriramo kugira ngo bariya b'ikigoroba baze kuronka umwanya wo kuja kurima bata gusanga babandi bo baronka umwanya w'igitondo ajya b'amashiti ya mbere bata gusanga bo bari bo bamaze kurima ahantu hanini kuko ingorane bajya bagiye kugorobezayo bata kuvuga ati natwe twari ko twiyunguruza ugasanga barajya duce saa moya mu icyo bari mu ipoli gukora ugasanga ya myanya yabo bamwe hari abatwawe abajya bagiye ku kazi baca bigira ngo babanje kubashikana ku izo ndimi ubwo rero kugira baze bapfeyo yaba iyindi ngorane kugira baronke abantu babashikana mu rugo rwabo wasanga bari kuhashika saa tatu bipfanye n'abantu baba bari mu bikorwa bitandukanye iyo twasanze ariyo ngorane ya mbere twabanje guhura nayo
mweho anise niyo ngabo
okay murakoze cyane jewe intambami iratandukanye gato nabo bashinga ntawe batanguye kuvuga kuko wewe hano twashikiye ibihe bitandukanye abo ubwo bwambe bakiyashitse hariho intamba cyane y'ukwiyunguruza kuko bari abantu bake cyane bashobora kwiyunguruza hariho bamwe babandanije bameyora baragera ahuko umengo benshi bashobora kwiyunguruza ariko ubu intamba midusvise ikomeye cyane kubera nk'uko natanguye mbivuga cyangwa abandi babivuze ntabwo tubikora nk'umwuga turacyabikora n'ibintu segonde novuga si ibintu twizeye ko rwose dukora nk'umwuga ati ubuzima bwacu buri hano nyine muri kano kanya n'ubwo mu minsi y'imbere dushaka kubigira nk'umwuga so intamba mbere ihari ngaha ni uko dusanzwe dufite ubundi buzi tujyamo ubwo bundi buzi rero rimwe na rimwe usanga baguhinduriye urazi iyo uri umukoreshwa nta ngingo wifatira urasanga umuntu aguhinduriye ngo wewe turaguhinduriye wahora utangura mu gatondo akazi saa kumi na zibiri niba abantu batangura kenshi akazi saa kumi na zibiri cyangwa cumi n'imwe y'inusu ugasanga baraguhinduriye bagushwaye gutangura saa tatu gutangura saa yine rwa rutonde rwa wari ufite rwo kujya muri za ndimo zawe usanga ruhindutse ukaza usanga rero nta handi kwama ujya ukurikirana indimo zawe ntukibikora neza biri straight forward iyo ni intambamyi ikomeye cyane iyindi ntambamyi niyo kuronka nk'uko babivuze cyane niyo kuronka ahantu hiyaguye cyane aho ko umuntu ashobora kurima nyine bwite hakaba n'imbutse muri hano muri amerika buri kintu cyose n'amategeko akigenga kugira ngo uronke indimo nini cyane yaguye muri amerika utegerezwa kubisabira uruhushya muri state muri county bakakwemerera uragira application ijya iragenda ku babijejwe bakayapurovinga cyangwa bivana n'ukuntu babyiyumvamo watanze amadone meza ari bye konkure ni ukuvuga barakwemerera cyangwa bakakwangira so rero hariho benshi usanga izo done nuko kwa Afrika atabyo bazi ubwo rero turi mu ito process nicyo bintu turimo turahinyanyura kugira ngo turonke inoze approval kugira ngo turonke ahantu hiyaguye maze uburimi butere buca imbere so izo ni impambamyi twakiyemo ariko turiko tugerageza kuzigira kuzitorera umuti
kuko umugambi nyamukuru wari uko muzoshobora kurangura uyu mwuga mukabwira umwuga wanyu wa mbere nibyo
yes niko bimeze n'ubundi kuko twasanze n'umuguriha umeze neza twotegereza kugira umwuga wacu wa mbere utwinjiriza mbese mu buzima bwa minsi yose dusanzwe turimo hano muri Amerika
ni byiza cyane rwose tugaruka kuri mwebwe madame Ernestine Minani mutubwire ubuhinga cyangwa ubwenge mwarahuye mu byerekeye kurima kijambere ubuhinga mubona musangira n'abandi bariko basukumbiriza ni nk'ubuhe cyane cyane aho two kwibaza nk'abarimyi bari nko mu Burundi murazi ko mu Burundi hari amatongo manini cyane rwose abantu benshi cyane rwose nk'uko twabivuze mu ntango ni abantu barenga 80% n'abarundi benshi ari abarimyi ikintu musangira nabo ubuhinga musangira ku byerekeye kurima kijambere ni nk'ubuhe
murakoze cyane n'ijambo hanyuma rero ubuhinga nahigiye ngaha icyambere ni uvuga ni kutavangavanga imbuto ugatera ikintu kimwe wagomba gutera ikindi ntuvange ikigira kabiri ni gukoresha intabire y'ikirundi ntukoreshe intabire iyo y'ikizungu kuko tuba dukeneye kurya ibintu organic hanyuma ikintu nacyo navuga kigira gatatu ni kumenya igihe ushobora guterera ibyo ngomba gutera kubera nk'ungaha muri Amerika dutangira gutera mu ntango za rusama nko mu matariki atanu nabyo ni byiza kumenya igihe hanyuma ibindi nabyo mwene wacu Evariste yabivuze yuko ugomba kurima ni byiza hanyuma aravuga yuko ari byiza kugira umuntu arime akarima atavangavanze nk'uko nabivuze hanyuma rero gutera ku murongo nabyo ikintu kimwe kandi nibyo dukora gutera ku murongo tugatera ku murongo kandi tugatera ku gihe cyiza murakoze cyane abandi nabo ugira icyo wongera ko
na Evariste ndasaba na mwenye atupia karushu ama kuru vuga nuko nindere yuko mutangura wa murimo eka wa mwuga hariho abantu babigisha ibijanye no kurima kijambere nivyo Evariste ndasaba
ego murakoze kumva kumva ijambo nibaze ko abatangwe bavuze gesha ine senti nyamwese ni merisi nanyibuka neza mu mbabare bajya baragira twigisha ibijyanye n'uburimyi hanyuma ikirindi ni ukumbwira ko nuko ubene data uri mu gihugu kugira ngo ushike ku iterambere rirama neza kandi ukabona umwimbu nuko ari ikintu bita mase imigwi kujya mu migwi apana kurima wewe wenyine iyo ugiye kurima wewe wenyine nta mwimbu mwinshi wunguka ariko mu migwi biguha kurunga na ya makarita manini manini uko hari amashyirahamwe ashobora kutunguruka akaza akitegereza agaca mubasaba imfashanyo bakaboneraho ikintu cya mbere nyamukuru kubasaba amakarita yo kurima burya si ukurima gusa no gutera hari amakarita zo gutera hamwe no kwimbura niyo iyo mugiye mu migwi mukarimira hamwe mwese niwe usanga mwunguka cyane ariko umwenda namwe wigeza murakoze
murakoze reka namwe Damiano nije bariko mutubwire ubuhinga maze kurahura ngaha uyu mwuga maze mu gihe muri Amerika ubuhinga musangira n'abandi bari kumviriza ikiganiro ni nk'ubu
jewe murakoze kunyongera umwanya jewe ubuhinga maze guhunguka mbere jewe naciye ndavugaburira abanyafurika mu bana banje bariyo naje kimwe ariko ndateye kameci ndiko ndateye nshani mvamo ndamucive ndamufotore arabe kuryo ndiko ndateye
wari kutera ibyo bita amashu
nariko ndatera amashu Gono niyo njene kumuwa mutupira kumurima, kumurarima nye. Ino tulamari mnyi kukino nilu tuwa sanzi halisi imeraneza ya era chane umuka duchatu injiramu. Chuhu sanzi lila hana la hungu tse kitali niche. Hali niche mwine mvirani. Mwuu nukogusi mwungu mwai. Ajira haa njaka kafuka mbuchoha mbuchonje zahara wano haka chane. Una chengira ni uomu vubasha. Gumu tahu kuhiri. No chanjenda kulimamuli Afrika. Kono sanga no saru ibintu byinshi ibindi bintu nahungu ibitera gino bacera ko niyo tugiye kuri bari yabari miboro ibinka turabona ko byo mu ndimiro zabo zimetse ahandi aho tukagenda mu itera ryabo yo byuko twaraba niba no byitira imodoka mu itera usanga arizo ziri gutera ugasanga mu ipomera ryabo kuko itemberamo ntagira ikintu gihonyora uko nubuhinga nasanze woje uburyo bupfiriye akabukoresha muri Afrika yogira ku rugero rwiza gukwindura ikindi nabonye ngaha tuwe ko turakora bya kijambere nkuko anise tuyabivuze tujya twogera ku rugero by'uko ibyo mu makampani tubivamwo tukagumana umwuga wacu w'uburimyi hariya uyu mama Deni uyu wa Rupa ndee kunda namwibagira kandi ari umurongo wanje Madame Ame twari kumwe bamaze kutwigisha uburimyi n'ubworozi ndacembo ndandi kumbe kumwe nahora norori ntazanje narazirenganye maze kubona rero kubyo ubworozi bumeze uburimyi bumeze ibyo byose rero narabishyize mu mitwe no mu bitabo ni ukuvuga ubu ngiye hanze ahantu hatandukanye na Amerika nokora ibintu by'uburimyi emwe bakacangara
arakubwira cyane abatari bake barakubwira cyane yuko bamaze kunguka ibintu byinshi by'ubuhinga atari no muri intu muri kategori y'intuze y'uburimyi ariko muri kategori mu bintu bitandukanye rwose ariko uyu munsi twari kuvuga uburimyi reka tugende ku burimyi je ikintu novuga ku burimyi navuze mu burimyi ntabwo nakunda kurima cyane ariko naraja mu ndimo cyane rwose kuja kuraba mbura abyeyo bateye n'abantu batandukanye ariko wasanga umuntu yitwa ngo ni umurimyi ariko ntabwo ari umurimyi koko kuko nubwo nk'akarorero jewe ahantu mvuka ni ahantu bafise indimiro bita imbumbarugo sinzi yuko aha iyo mbumbarugo sinibuka ukuntu zangana ariko ndibaza nta hegitari ikwiye hegitari ntabwo ikwiye so wasanga rero muri ako kantu gatafise ugasanga hamwe ahantu hangana ngira ngo imetero zitatu kuri zitanu yahateye ibiharage agashyiramo ibigori agashyiramo buri kintu cyose akakivangavanga ubwo rero sinibaza yuko uba uramenya icyo ubwirizwa icyo uri kurondera icyo ushaka muri birya bintu uyu munsi rero twarashyitse ino umuntu ugiye mu ndimiro urabona abanyamerika ukuntu bakora nyine abari muri ibyo bintu by'indimo uramubona neza ukuntu ameze ndabona nk'uko mushinga nawe Evariste yabivuze ikintu cyo kujya hamwe ni ikintu cyiza cyane rwose iyo ubonye abantu batanu bangahe bakoarije basangira ubumenyi hamwe uyu akazana ubumenyi uyu n'uyundi bakazana ubumenyi bakawushyira hamwe kandi n'imfashanyo iroroha cyane na hano muri Amerika wiyadukije ngo jewe ngo nafise imirongo ibi n'ibi nta ngugu bigira ingugu bizigira muri abantu mugwi mwashize hamwe mukaja gusaba imfashanyo n'iyo mfashanyo kupea amatrakteri n'ibindi iraboneka cyane ubuhinga bukomeye rero ni ubwo kuja hamwe bwa mbere na mbere mukamenya ukuntu gutera nimba muri ndimo mushaka mutere nimba ari ibigori tera ibigori nimba ari ibiharage tera ibiharage mubigire entretien kuko entretien y'ibigori iratandukanye na entretien y'ibiharage jeko niko maze kubibona ubwo rero buri kintu cyose utegezwa kwiyumvirisha ikintu ni ibitekwa nyabaki ushaka gukora uce wiga ubigiye nantuze nicyo twokwica recherche ariko ibyo sinzi ko twoza kubishyika ko objectif y'umuntu kugira ngo agere ku kintu kujya kurima ufite objectif nyabaki kubera kuri ko usaba indimiro nini aho urima ufite objectif nyabaki ni wewe muri wewe mu muto wawe ubanza kubyiyumvamo nkeneye gushyika ihangiro nshaka n'ihangiro kanaka ibyo rero warabigiriye recherche ati nkumbure nintera ibiharage bizogenda gucya ni sezo iyihe ntegereza kubiteramo nimba ari sezo itagwa mu imvura abantu ngiye kubitera hari ibi amazi zovomera kuko urabona uteye mu gihe ukavomera icyo gihe nibaza umwimbu mwiza hama uco ugurisha ku giciro kiri hejuru cyane
ibyiyumviro byiza cyane rwose reka tugaruke kuri madame Ernestine Minani mutubwire niba mu migambi yanyu yo gukomeza uyu mwuga wo kurima niba mufite imigambi yo gutangura amaproje yo kurima nko mu Burundi turazi ko hariho abagronome yakomeye mu Burundi turazi ko hariho ubushikiranganji bujejwe iby'indimo ariko igihe cyose uwundi Burundi yiyongereye kuri abo akagira ubwo bumenyi akabusangira n'abandi ikintu gihambaye cyane rwose muri iki gihe kandi turazi ko hariho Abarundi bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafashe umugambi wo kurima ikabatanguye no kurima cyane rwose muri iki gihe turiko turavuga bariko barimbura mwamutse umugambi namwe wo kugira amaproje yo kurima mu Burundi madame Minani
murakoze cyane iki ni ikibazo cyiza cyane mu bisanzwe ndafise akandi kazi nkora nkorana n'aka kazi k'uburimyi kandi akazi k'uburimyi ndagakunda cyane kurima ndabikunda cyane kandi nkaba nishimiye no ku bigisha abandi bakabimenya neza hanyuma rero nanjye ndi umwe mu bandi bashobora gutanguza amaproje yo kurima ngaho mu Burundi nk'uko twaba bariyenga tudafite ikibazo nta mirima minini minini iboneka cyane rero nanjye ndi umwe mu bifuza kuza gutangura ngaho mu Burundi amaproje yo kurima hanyuma tukigisha abandi kurima tukabigisha kandi tukabakundisha kurima hanyuma ibyo turimye bigafasha igihugu cyose natwe bikadufasha iyo ni imigambi yanjye afite ndi umwe mu bandi nanjye ndimo muri abazogera proje kurima murakoze cyane
murakoze Damiano nije ariko hari imigambi hiyo mwamufiramo
jewe nyine muri Afurika ndayifite iyo migambi kandi narayitanguye imwe ubu ndafise y'umugwi w'abantu batandatu twafashanije korora inka tukaba dufise n'impene n'inkoko ubu naho muri ubutasi tugomba kurima ihegitari zine kandi zaramaze kuboneka ubundi tuzikore abari hariya bafashwe nanjye bingenza iteka mu baryango banje uwo mugambi ndamufise kandi ubu niyumvira n'igihe imana yonyemerera nkaronga uburyo bukwiriye n'ahantu ufitiye umugambi wo kuhakorera imigambi y'uburimyi n'ubworozi bukwiriye nuko murakoze
reka tuje no kumushyira na Evariste Ndayisaba nawe atubwire niba hoba hari umugambi wo kuja gutanguza amaproje reka yo kurima kijambere nko mu Burundi
uwo mugambi ndawufise kuko ujya ariho umwene wacu ariyo narababajwe cyane aho yarimiye umurima wiwe muri Rukuvere hariho uburyo rero Imana ifashije nkarunga uburyo nanibaza uburyo bwo kushika ukuranga uburyo bwo kugenda gufasha abo barimyi batwariwe indimiro kuko hariho uburyo bwo kugomera ayo mazi n'aho bamushana rumeze gutye abantu basanga bararimye kandi barimbuye uwo mugambi ndawufise na mweza gike
murakoze Alice Niyongabo tubwire namwe niba mu migambi mufite mushobora kuzakorera mu Burundi mugasangira ubwo buhinga mwarahuye ngaha n'abandi Barundi babarimye
mu migambi mfise cyane icyo kintu kirimo cyane kuzojyana mu Burundi ubuhinga twungukira ino mu mahanga tukabijana mu gihugu cyatwibarutse nkuko mwabivuze namwe abantu benshi baragenda cyane muri mu Burundi bafite indimo baraja kwimbura rwose ku bwinshi cyane nuvuga ibyo ni kubera ko bara nkuko twatanguye mu ntango tubivuga abantu benshi ntabwo twari tuzi yuko ibintu by'indimo twari gushobora kubikora hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku buryo twumva Leta Zunze Ubumwe za Amerika hameze tukaba twari tuzi yuko umugambi wo kurima ari umugambi uciriritse rwose wo ku rugero rwo hasi rwose turi mu Burundi niko benshi twiyumvira na cyane cyane nk'abantu usanga bari bakiri bato bari bakiri abanyeshuri tumaze kugera hano ukabona yuko uburimyi ni ikintu ntagaze ikintu gikomeye cyane kizana iterambere ku muntu ku gaswe ka ku gikoze mbese kazana n'iterambere no muntu ze no muri kominote ibyo ni ikintu nkenerwa cyane yuko umuntu ategezwa kujyana hariya na objective y'ugutera imbere ntifuza kandi no gukorana n'abantu batari bake ariko jewe rero ukuntu ntegezwa gukorana n'abantu ari uyo muntu ategezwa kuba ari objective agira ati jewe ndakeneye gutera imbere turashobora kujya hamwe tukarima bya bindi byo gufata ukajya mu ndimo kuva saa ngapi saa moya saa tanu saa yine uraguyeyo oya icyo ntibirimo kabisa dutegerezwa kugishyira ku mutima wose ukirigwayo mbese gukora cyonyine ata bindi bintu ubangikanije nabyo ibyo nibyo bintu jewe nifuza cyane rwose kandi umuntu ategerezwa gutera imbere byanka byafunda umuntu uratera imbere rwose mu gihe wagishyizemo inguvu zawe zose n'ubwenge bwawe waragukoreye na recherche uratera imbere cyane rwose
reka tugaruke kuri mwebwe madame Ernestine Milani mwavuze intambamyi zitari nke mu mugambi wanyu wo kuba umurimyi kijambere akomeye harimo ikibazo cy'imashine ikibazo cy'amasoko ikibazo cy'imirima minini ibyo bintu ku bwanyu mu gihe mwafata ingingo yo kujya muri uyu mwuga mukava no mu kazi murimo nkuko mwabivuze n'umwuga uhambaye cyane rwose kandi urimo amafaranga menshi cyane rwose uravye ukuntu abarimyi ngaha muri Amerika bifashe izo ntambamyi zirimo imirima mito ibikoresho eka aho mushobora ivyimburwa vyanyu mutekanya kubitorera inyishu gute
mubisanzwe cyo duteganya kugira ngo turabe yuko ibyo bintu bitubereye intambamyi turonke inyishu yabyo mu migambi yacu twiyumvira kudodora ahantu hose dushobora kubona aho dufasha baronka nk'izo mashini zirima za kijambere tractor hanyuma ikindi naco nk'ubu nk'ubu ora pesha uburyo bw'iwanje bukeya mfise kugira ndonke mbe nosho kwifasha ariko biza abazotwumviriza bakadufasha bakadufasha kuronka amasoko ibyo turimye n'ibyo turimye bikeca nka byinshi twarongo twabigurisha hanyuma tukaronka n'ikintu gishobora kunguruza nk'abantu badatwara imiduga kugira bashike aho barima kure cyane nyuma y'igisagara hanyuma ikindi naco ni ukugeza inyigisho amatelefone hatumvise n'ibindi ku birebana n'uburezi tukayajyamo hanyuma bakunda ubu burimyi kukabukunda hanyuma rero ndumva aribyo mbona gukora kandi naho ngaho nyene tuzogenda mu gihugu catwibarutse nahone niko tuzobikora kuko ahantu hose haraba ntambamyi ariko ndumva arivyo nta bindi norenza ko
murakoze Evariste Ndayisaba zimwe mu ntambamyi zavuzwe mu kiganiro harimo imirima mito ubukene bw'amatarakitere y'imashini bikomeye eka umuntu arashobora kuronka eka amasoko yo gushoramo ivyo mwimbuye izongora ni zimu mizongora ni zotele kwa mutibute migami mufseni hii
Makoze kumpa undi mwanya ikinu gikuru nuko kirango udodore wumbiri gweneza ugushira hamwe ugakorera hamwe ngishira hamwe uko nao bila kudodora umwe washora kukumviriza ariko iyo mutodoye muri abarimyi bashika mirongo ibiri bashobora kumvirizwa kandi ingorane zanyu zose muba mufite mu bwurimyi gusha igatorerwa umuti murakoze
murakoze reka nicyo kibazo nyanditse kibazo Damiano nije bariko zimwe mu nyishu z'ibibazo byashikirijwe ngaho amakamyo eka ibikoresho kurima mu mirima minini kuronka amatongo manini manini y'amahitari menshi kugira ngo mushobore kuba abanyamwuga buzuye ku bwanyu izo ntamba bizotorerwa inshuti
murakoze kunyongera uyu mwanya ubwo n'uwo mugambi nyine twari dufise nk'uko nyine nk'ubu turiko turaganira iki kiganiro turi abantu batatu bane kuba uwo mugambi tuwufashe tugaca twiyemeza twebwe nyine gutangura kurondera aho ibyo bintu biri kandi biriho iyo habonetse abantu babisaba mu buryo bukwiye ikigoranye gusura umwe ntibaguha ariko nk'ubu turi umugwi ni ibintu byoroshye cyane iyo mubisabye muzi inzira mucamo ikigoye no kumenya inzira mucamo ubusanzwe biriho ariko kutamenya inzira nibyo bigenda bibuza abantu gushika ku rugero bifuza ikindi nabonyemo nca nibuka cyo hari ahantu tugeze kugenda tutamwe n'ubundi muntu twari abantu batatu yari aducanye ahantu henshi henshi ari wari imbere yacu adusabira ubwo nawe hari ibintu byamugoye byabonekanye yuko yatwiyemeye ko nawe nyine ari uguhuragiza gusa tuzi yuko aho hantu bamwemera cyangwa waba mu arananirwa kandi tugenda batwereka n'indi miruko zingana baratwereka ahantu hanini 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 nk'iyo gitambi gitanu gitandatu ziri hano mugabo kubera kujya abyitwaramo twaciye tubona umengo ni nk'uburyarya yagomba kudukorera ko kugira ngo abe kuyoronka inyungu ku bwacu twarabibonye neza nicyo cyamubujije kuba muhawe ahantu ngo hasinyire n'ibitabo twinjiye mu ofisi bamubajije ibibazo bibiri biramunanira kujya byifatamo abona turi kumwe twahava twumva uburyarya yagomba gukora biranga ntiyari uwo muri twebwe rero yari umuntu yagomba ngo aduserukire ni ukuvuga iki kintu twokirengana tukaronka ibikoresho byose bijyanye n'uburimyi iyo mwemewe barabibaha biriya bimashini birima barabibaha nta kibazo kirimo kandi nabonye nyine nk'umuntu azi ahabicana ahabicana ni ibintu byoroshye cyane uko nimba hari harateguriwe ko hazorimwa aho hantu hamahagarikwa ntiharimwe n'amazi yaho baba barayafunze usanga rero kugira abazi bayafungure bakuciye ku rwego rwa siri ruragushikana ku rwo rugero uburimyi ukabwemererwa y'amazi bagaca bayarekura ushoboka kubaza mu bikoresho ukeneye n'ibiki 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 ukabishyira ku rutonde urabironga cya kibazo
mushya nayo yanditse murashaka kutubwira ukuntu namwe mufise umugambi wo gutorera inyishu bimwe mu bibazo byashyikirijwe birimo kubura amatongo manini manini muri bamwe kubura amasoko mu bushoramwo ivyimburwa vyanyu eka n'ibikoresho birimwo amamashine hamwe n'ibikamyo abarimyi mu bisanzwe bakoresha muri Amerika
burya kenshi urashobora kujya mu kintu kuko cyumvise kibaho icyo kintu upfa kucinjiramo ariko kenshi challenge ntambamyi zese ziba zihari ntabwo ubu uzizi ngo zizogenda gute ariko kenshi wagize icyo bita research mbere yuko winjira mu kintu urabona intambamyi imbere y'igihe ukazirinda so twebwe rero novuga yuko twinjiyemo kare kuko urabona mu Burundi buri muntu wese akura ari uburimyi ari uburimyi ari uburimyi ariko ni bake cyane bazi igituma barima bazi intuze intambamyi baca bafise ku burimyi bw'u Burundi ugiye kumubaza usanga intambamyi zidashemera kubwira nicyo gituma rimwe na rimwe henshi uzosanga umwimbu udashemeye so dushyize hano rero twarabigiyemo nk'uko abashinga nawe bantanguye bagiye baravuga challenge zo batangwe guhura nazo nuko uyu munsi baramaze kuze twamaze kwiga izo ntambamyi turamaze kuzibona neko twoca bikagena gute kandi umenye hano muri Amerika nkuko twabivuze buri kintu cyose kigengwa n'amategeko. Urashobora gutangura ikintu utazi iryo tegeko. Muri iryo tegeko ntiribura kuba applied against you kubera ko utarizi. Ryoryo ritegerezwa kugenda uko itegeko ryashyizweho ryashyizweho. So rero izo ntamba zose turiko turazishyira ku rupapuro. Twazigiye research. Turabona intamba ni gute nogira no iva imbere. Igikuru rero kwishyura icyo kibazo nova nti igikuru umaze kubona aho watsitaye ejo urahirinda. So wamaze kubona ati iyi ntamba yashyuburimye kugira ngo dushyike kwihangira twiyemeje ni ukubera ko twadodwe hatariho twaciye ku bantu batabizi. Kwazi imwe na imwe hano muri Amerika hariho abantu b'abaprofiteri baprofita abantu rezo opportunist ni benshi gose hano muri Amerika bashobora kubwira ikintu umuntu akakubwira ko agishoboye oro kakeneye kuguprofita. Ubwo rero tuma umaze kumumenya uwo muntu ucumere ukuntu umwirinda. Izo ntamba mwe rero zose nibaza umuntu ari kuzishyira ku rupapuro kugira ngo amenye ko azirinda. Kandi kiranonoho hano muri Amerika kino muri Amerika gusa. Iyo ushyiriye umuntu ati uyu ninuzeye ari mu rwego rujeje iki kintu ndondera umushyira ikintu kiri well presented ukagipresenta hajya wakidokumentinze neza ukakidokumenta ku rupapuro nosema amajambo. Amajambo sinibaza yuko amajambo n'amajambo ariko wagishyize ku rupapuro ukamushyira ikintu kanaka umuntu icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ni nabyo bintu abantu benshi wasanga twiko turarira mu Burundi umutegetsi kanaka ntari kudufasha ibintu kanaka ariko wajya kubabaza no gupfa kuvuga gusa nkumbuye bariko barira mu mabarabara ntibashyitse kunoze ku nzego zibijejwe batwaye n'ibintu bapresentinga kuri urya mutegetsi iki n'iki n'iki cyagiye kunuku nuku
ugasanga
ni gake
ugasanga umugambi ntitomoye neza
ugasanga ntibitomoye ibyo uri kuravuga ntibitomoye na cyane cyane bigenda kujya no gupfa kugenda gusa ariko ugiye ufaye ikintu documented neza nosema wowe wagiteguye wenye ugatwara kwa specialist bakagikosora gifite akanenge kanaka bari specialist mu ibyo bintu baragukosora atahandike gutya ahasaba ibi n'ibi n'ibi ukashugenda ukagipresenta icyo kintu ndibaza kiragira ingugu zihagutse ikomeye cyane.
Nizyo cyane rwose. Mu gusozera ndabona akanya katuranye kuri iki kiganiro nashaka mwese ndabahe akaryo kugira ngo mutubwire ahantu mubona muzaba mushyitse mu myaka cumi n'imbere kubijyanye n'uyu mwuga wo kurima.
Murakoze cyane. Mu myaka icumi iri imbere numva yuko nzoba ndi umurimyi ahambaye cyane. Nzoba mfite proje irima ibintu byinshi cyane kandi ibyo nzorima nzobironderere n'imashini yo kubihingura. Nimba narimye ibigori nzobe mfite imashini yo kuba yohingura ifu. Nzoba ndi umuntu uhambaye cyane kandi narigishije abantu benshi mu myaka icumi. Nzogerageza kuba narigishije abantu benshi ku birabana no kurima bya kijyambere mu buryo buteye imbere. Nkoreshe amatreningi abantu baze bariga ingene bashobora kurima ibintu ibyo kurya bitandukanye by'ubwoko bwose bizofasha abakasoni kugwaruka yemwe n'abantu bose. Ndumva yuko myaka icumi izaba nteye imbere cyane. Hanyuma nzofata mu maprovensi yose bitandukanye nigisha nza ndigisha abantu ndima fate amahegitari manini na kare nari narabitangiye kurima amatomati no kurima umuceri. Ubwo rero nzogenda mbandaniriza kuko nzoba mfite experience ikwiriye. Hanyuma kandi ikindi nacyo nzobandanya nkora gukundisha abantu umwuga wo kurima. Sawa rero ndumva yuko muri iyo myaka icumi nzoba nteye imbere cyane kandi nateje imbere n'abandi n'abavukanye benshi
mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Aba murakoze cyane. Murakoze namwe Evariste Ndayisaba. Mu myaka cumi n'imbere mwibona hehe mu byerekeye mu bijyanye n'uwo mwuga wo kurima?
Ku bijyanye n'umwuga wo kurima nicyo nsaba Imana kugira ngo dukomereze ubuzima chamele chocho ni choku kunda umuga ulimi. Kuko denshi wala wakua mwana wale miyari kwa wata ukunda. Iyumata kukunda umuga ulimi. Ushobora kuja mu kiwanda cyane kuza kwa kuri pastro ugiye kumusaba akazi umuto w'ubulimyi uragutungira abana mu myaka cumi rero jewe cyo saba turi tumara tangura igipani imbere nuko baba bafite amafuji menshi mu gihugu cy'u Burundi kubera urigisha abana b'Urundi avuka Burundi arukundo twese abarundi tumenye basanga aho teye ibikoti n'umwaka wa turije ibigori ariko mu kurima kijyambere aho ateye ibikoni basiza ibigori tegeto kwasiriza inkore cyangwa ibiharagi kugira ngo icy'amezi yabijya itandukanye ice ubukoko ku muntu uze bajya hanze rero iyo ukurije abakoti kenshi mu ntuze mu Burundi wigisha benshi igihugu kikaba kiriko kiratera imbere.
Daniano nije bariko mu myaka cumi n'ibiri muzoba murihe imigambi mwifuza kuzoba mumaze kurangura mu bijanye n'uyu mwuga ukurima n'ibihe?
Murakoze cane. Jewe ndibaza Imana impaye ububasha n'ubukomezi bw'umubiri mu myaka icumi sinorinda kuvuga iyo nzoba ngeze icyo gihe nawe Imana ikigutunze ukaza gukorera muri iki gihugu nzogutumira uti ndabiraho ngeze uzobona umufuka ubumbuye wongere ubone mu mwimbu wanje aho nimburira uko hazoba nagire nongere ko nti nabonye muri iyi Indiana bica bigega bafise ndiyimburira mu ibintu byabo ntakijya muri icyo gihe nzoba ndagifite cyuzuye ibintu byama. Nuko
murakoze reka namwe munshi ntaya nise niyo ngabo namwe mutubwire imigambi yanyu mu myaka cumi n'imbere ku bijyanye n'uyu mwuga murimo wo kurima muri iki gihe.
Mu myaka sinoravuga ngo ni imyaka cumi mu myaka mike iri imbere nkumbure ko navuze ni iyo umaze kumenya aho ugwaye aho wakoshereje irya niyo ntango y'iterambere nabonye ingorane aho zitwebwe dufite jewe ugambe na mbere ikintu nzokora gaboro ni kubikora mu gihugu ni ahantu horoshe cyane kurundutse kurudandazwa bw'uburimi wowe ujya kwigurira ahantu hariho hose leta nta ngorane ngo iriko irakwaka amatagisi nkumbure bihindutse mu nyuma so jere ikintu mvuga nkeneye kuzogenda hariya nyene ruguru nereke abasore bageze za kaminuza kuko uyu munsi benshi rwose birukira kujya kurondera ubuzi wumvirije ku maradiyo bakubwira gusa bobo bari kotsa igitutu leta ibaha abintuze aho kujya kurima amina aho kujya gukora edisi bajya gukora bari pre no gukorera umushahara w'ibihumbi ngira ngo 50 ku 100 ariko ntibazi ugiye ukarondera indima hariho hose urapfumutangura no gukota ugatangura gukota ukabiha umutima wawe wose ndetse mu gihe ubyiyumvamwo mu gihe wamaze kubibona akamaro bifite umaze kubiha umutima wawe wose ubwo buhera bwose bajya bose bazogenda bahemba bwose uzobukumaniza umufuko wawe wose wigira kuburya ibyo ushaka byose so objective yanjye ni ugukumakuma ayo mayera yose abafunksiyoneri bazoba bafite kuko barya bobo babicaye mu ntuze mu ntebe nimba barota amahera yo kuzigura baca batuma bagura gusa ibintu twebwe abarimye tugize tuba twakoze ibyo twarimye bo baca baca kugura so nkeneye kwerekana akarorero abari bazi yuko nkumbura ati kuko benshi baragira ati umuhungu n'umunebwe burema ati wewe hamwe ishuri utarihe
anise niyo ngabo murakoze cyane rwose ku kanya mahari radio ijwi ry'Amerika madame Ernestine Minani ndabashimira mu kanya mwatoye kugira ngo ugane na radio ijwi ry'Amerika Evariste Ndayisaba na Damiano nije bariko murakoze cyane rwose ku byumviro byiza eka n'ubuhinga bwiza cyane rwose mwese mwasangiye n'abanyamanyi ba radio ijwi ry'Amerika cyane cyane ikiganiro abakurikirana ikiganiro ubisanga mwakoze mwese
murakoze cyane
murakoze cyane.
Turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu mu isanga cy'umunsi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.